nzamba
nzambira samirana
Mwiriwe mwese bakunzi ba radio Inzamba sandikaze mu makuru yacu yo kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 2024 myandagaro mwaka 2021 Diane Nkurunziza akabarije ngira ndayabashikirize nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira Ikiziga cy'umukenyezi cyaratowe kuri uyu wa mbere kimanitse ku mugozi muri komine Gasagwe mu ntara ya Muyinga icyo kikaba kibaye ikiziga kigira kane gitowe muri iyo ntara kuva kuno kwezi gutangura urwego rw'ubutungane ruriho ariko ngo havuze abacamanza bakora neza akazi kabo izo byashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu nama yari yaramutagirisha kuri uyu wa kabiri abari muri urwo rwego rw'abacamanza bazotangura amashure ariko bapimwe ikiza cya coronavirus habo n'abanyeshure biga mu mashure y'indaro izo bikaba byashikirijwe n'umukuru w'igihugu ujejwe kurwanya ikiza cya coronavirus Mukanya inkuru mwimwe ukwayo sangwe kazi
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu Inzamba akaburungu org
ndasubiye kuba hamwiriwe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ararira akabogoza kubera abacamanza baboheye amaboko imugongo urwego rw'abacamanza ivyo umukuru w'igihugu yabishikirije mu nama yagiranye n'abakozi bo mu rwego rw'abacamanza kuri uno wa kabiri Evariste Ndayishimiye yagiriza abacamanza ko bugarijwe n'ibiturire tega amatwi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye
jewe iyi nama nayikoranije kuko nuko avanye ngo umugabo ngo abose ziba temba jamu jewe nashitse urwego numva kabisa yuko no kumanja nk'umwiso ko nkarira bose bangona mpeze kurira ngataha
abacamanza batari umukene mu gihugu bigenda gute umurundi asigaye yanka kugira akore project ntiyemera avuga ati ndazi ko baca bayiyiba kandi nta wuntunganiriza none ndabihebye none icyo gihugu kizotera imbere gute muzoro mwiduka mukoresha gute muzoro hasa ntari mukoreramo gute mu gihe mudashaka igihugu gitera imbere
ubutungane mu Burundi buriho dusaba amategeko yose buriho kandi butunganije neza tubuze abacamanza ngo urubanza rwa marukukira wiganje ngo udafise amahera horonde iyo banganya amahera naho ucarurika muri banki ngo urarura bukavuga uti jewa bakaguha amahera bati ntiruje mu ngiro runyegeze cyo nafashe ingingo ndavuga nti iyi myidogo y'abenegihugu tuyitorere umuti
uno munsi bari babizeye barabanereze ngo muzice none mwase kuzica bene gihugu bazonze bavuga ati tuviremwo tuzicire natwe amarira yabo yarashikiriye cyenda vuga imbere yuko ndira reka mbaze gahede ndiri imbere yabo nina sagari barubura kigongwe nzoca mpeba ana kigongwe mu nyumbira ndiko ndabiza imbere yayo ha kigongwe mu nyumbira ndiko ndabiza imbere yayo munyitase barundi
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ngo akwiye kureka kwiza y'ingona havuga ko ubucamanza bukora nabi kuko leta yiwe ibifise mu ruhara bishikirizwa n'umushingwamanza Vitali Nshimirimana yahoze arongoye sendika y'abacamanza bo mu Burundi
rivuye kukungene basanze bashwe kukungene umwuga wabo usanzwe utunganijwe kukungene bafise umwiheburo ujyanye na kazoza kukungene wanashaka batari bake muri bo barenganywa haba mu kuduzwa mapete haba mu gushingwa mabanga haba mbere no mu gukurwa kuko birirwa barakurwa agasakisaki bibuye ku kintu kitaboneka neza kugwego nago gw'umukuru w'igihugu hamwe na leta naho nyene hariho umwiheburo hariho ishavu litewe nuko batebye bakabona yuko ugwego gw'ubucamanza mu gihugu cy'u Burundi rukora nabi ku buryo byagize ingaruka ku mpande zose z'igihugu harimwo no kuvyerekeye abagwiza tunga batagishobora kwizigira yuko bozana imitahe yabo mu gihugu cy'u Burundi kubera yuko atabutungane bahaziga hanyuma kandi leta yarategira amenya yuko hari abacamanza benshi bagibiturire bagapfungira abantu busa bakanyaga abanyagihugu hanyuma bagacimanza sangonda gonde ibyo rero ntawo bideha iyo vyazananye harazwi niyo CNDD-FDD yashinze amabanga abatariyo haguma muri ibyo bibanza n'uno munsi niho bari abo bantu barabazi uwo mushikirangaje w'ubutungane bamwe barakoranye abandi basanzeho abandi arabazi nta kintu na kimwe ayowewe kandi arafise ububasha bwo kubahindura akabashira mu bindi bibanza canke bakanabakura mu mwuga natangurane nimwe biteye mugabo kubera yuko abo bashi bizugiye aribo baje imbere mu bikorwa by'umugambwe CNDD-FDD aribo bashuhura ngo fatanaka uri baba senere uri bamwe mu mashyirahamwe uri babanyamakuru uri banaka bajya kunyagwa leta biraheza bikayizazanira ingene baheza kubatuma kurenganya abanyagihugu baheza kubatuma gutosekaza agateka kazi na muntu hanyuma kubaca bagaruka abana babunze kugira iturire kandi bazi yuko babahemba inica ntikize rero umukuru w'igihugu nareke kwiriza ayingona agende yicare barazi bigaba baraza bagira ibiturire hanyuma babahane hakurikijwe amategeko
nayo wahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu Frederic bamvuga inyumvira hakaba arongoye urunani Sefort Arusha rw'abatavuga rumwe na leta ahanura umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye guhagarara amagabo agafata ingingo nk'umukuru w'igihugu ivyo navyo ngo birasaba gutandukanya inzego muri politike zigakora mu bwigenge nkuko ibwirizwa shingiro ribitegeka tumwumvirize
imiborogo y'abanyagihugu burya simishasha kuberako ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwararetse aba CNDD-FDD bakore uko bashaka mu gihugu cyane cyane ho bazaniyeho zijyambonera kure ibyo president Ndayishimiye arabizi ari umuyobozi mwishikira kwa president nkuru nziza ari umunyamabanga mukuru w'umugambi CNDD-FDD no kuvuga byo rero sibishasha wako idoga mwenduka imbere yabo bacamanza nabo bonata bya bashoboye je nagira ndamwereke inzira yo camwo kugira ngo ivyo bintu bitore umuti inzira ya mbere nukumva yuko Uburundi bwari bwinjiye mu nzira ya demokrasi mu gukura mu nzira icyumviro cy'umugambwe umwe kuko umugambwe umwe na kaga ku gihugu shiraho amategeko atuma umugambwe yose ingana inzira ya kabiri nuko ategera yuko CNDD-FDD ibwirizwa kwemera gutandukanya ubutegetsi nukuvuga ubutegetsi butwara leta nukuvuga icyo bita executive hanyuma abashinga amateka ntibagenwe n'umugambwe ngo barabe bari abantu bazoborohera bazokoresha atacu bazomarira abanyagihugu atari kugenda kwanira utuntu twabo abanyagihugu nabo kaguma ari kwakunda inyende hanyuma abacamanza nabo barafise ubushobozi barafise ububasha bwo guca imanza neza mugabo bakoreshejwe n'ubutegetsi bahengamira iyo ubatwara ahengamiye mugabo ibari kwarakora sinibaza ko ari nzira nyayo uko kwidoga nacyo bimufasha kuko no yidoga hanyuma mu bacamanza bakamwumva haza urubanza rwa generali Kanaka yarenganije umunyagihugu ashaka ko parcelle ashaka kuyinyanganya nawe umbwira ati nabandanye ndamurasa urumva muri ico gihe ikosa ni ryande si wewe none ikosa ni ryawe president kuko ningene waretse abasoda bakinjira mu nzego abasirikare batwara makambi burya asaba gutwara igihugu oya batwara makambi batunganya abasoda mugo maze gufata umuntu atwari kambi ukaza kumusanga atwari igihugu bica bimugora kuko ivyo yarerewemo nibisa nivyo uri muramusaba kwakora ibyo ni yabikora azosanga hasi iba ariko ari idoga tabihari niyigenze nk'umukuru w'igihugu mu kwemanga iyo nzira yo kushira Uburundi ku nzira ya demokarasi hako aza kwidogera amashami n'ivyamwa bibi ariko byavuye muri ya mizi mibi
Inzamba
tubandane n'izano makuru mu gisata cy'umutekano muke ikiziga cy'umukenyezi cyaratowe ku munsi wa mbere mu masaha ya saa sita muri zone Kiremba iri muri komine Gasorwe y'intara ya Muyinga nk'uko amakuru avaho kuri uwo mutumba vyemeza ngo ico kiziga cyatowe kimanitse ku mugozi hafi y'urugiwe umugabo wa nyakwigendera akaba yaciye ahagarikwa ku mvo z'amatohoza idonido na Jacob Sibomana
Uwo mukenyezi yarazwi ku izina rya Violette Shimirimana w'imyaka 20 kiziga cyo cabonye ubwa mbere n'ababanye biwaho ku musozi Gasuru nkuko makuru ava kuri uwo mutumba vyemeza nyakwigendera akaba yarapfukamye yambaye umugozi mwizosi wohe ku giti uwo mukenyezi bikavuga ko yoba yishwe n'umugabo wiwe agaca mumanika ku giti ngo bivuge ko yiyahuye nkuko abanye uwo muryango babinuganuga Violeta Shimirimana akaba yavuka ku mutumba gasezibwo muri komine yatangara intara ya Ngozi akaba asize abana batatu Igipolisi gishitse habereye baracaciye gihagarika umugabo wa nyakwigendera kumvuza amatohoza nkuko bimenyeshwa n'umwe mu bajejwe intwaro ku mutumba gasuru ariko atagize icyo gishikiriza ku mvuzo iri nyuma y'urupfu kuva mu ntango y'ukwezi kwa myandagaro Violeta Shimirimana agize umuntu wa kanapfuye mu buryo budasobanutse mu ntara ya Muyinga
Jacob Sibomana arakenuye nayo mu makuru ajanye na gateka kazi na muntu abavyayi ngo bari bakwiye kumenya ingaruka mbi zishikira abana mu gihe bagiye kudandazwa ibyo bivugwa n'urunani Forske ruhurikiyemo amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike ni nyuma yaho kuri uyu w'Imana uheze muri komine ya Rumonge hahagaritswe umuntu yagirizwa gukora urudandazwa rw'abana uwo muntu bikavugwa ko yabikoza hawe uruhusha n'abavyeyi babo bana Urani Foske rugasaba leta y'u Burundi kurushirizaho kurwanya ibijanye n'idano rudandazwa rw'abantu rusa n'urwatsindaro mu Burundi muri bino bihe. Tega amatwi Ernest Nkurunziza n'umunyamabanga ashingwa bikogwa mu Runani Foske.
Icyo iyo miryango ikwiye kubenya nuko abahungukira ari abo nyene bacuruza abo bana kuko uburyo bwose bukora dufatiye ku rugendo abo bana bagira ku buraro ku mfungurwa n'ibindi bagirigwa harimwo n'amafaranga ahabwa iyo miryango abo bana aribo bagaruka kuvyishura kubabaguze ingaruka mbi zifatiye kuri ubwo bubisha ni mbi cyane haba ku buzima bw'abo bana ku mutima no ku mubiri biranashoboka ko iyo miryango idasubira kuronka yambu ry'ababo baca bagenda mazima yongo iyo abo bana bagurishijwe baracugwa bufuni na buhoro babafata nk'abacakara babicisha kazi ntibabahembe harababicisha inzara n'inyota dusaba rero abavyeyi n'imiryango kumera amagabo biyamirize abo babisha babahenda ngo bagiye gukira ubukene mu kirundi baravuga bati inzara irahera ariko igihemu kibi ntigihera Leta y'u Burundi nayo ni hane yihanize abo bagizi ba nabi yihanize ubwo bubisha bwabaye icago mu gihugu cacu
tukiri mu makuru ajanye na gateka kazi na muntu nyene ubu urenganzira bwo kugira inama canke bwo gushikiriza icyiyumviro biri mu vyerekana intwaro irangwamwo umwidegemvyo ariko rero mu Burundi ubwo burenganzira abanyagihugu ngo ntabwo bagifise kubera igitsure cy'ubutegetsi ivyo tubisanga mu cegeranyo cy'urunani rw'amashyirahamwe aharanira gateka kazi na muntu casohotse kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 2024 ukwezi k'umunani mwaka 2021 erari nibizi umuyobozi nshingwabikorwa mu rugo runani asaba leta kubahiriza uburenganzira bw'abanyagihugu tumwumvirize
uwo mwidegemvyo niyo nzira y'ubu igihugu aciye ku gatwe kiwe canke ko bamuserukira ashobora gukurikirana ibikorwa bya ashobora gutanga icyumviro agashima canke agaheza akagaya urumva rero ni kumenyesha yuko ubwo burenganzira buhari kugira ngo abanyagihugu babwishuke abo banyagihugu kandi babubemwo ntibagire ngo bararindirire ubakorera mugabo bashore kubamwo bashore gukora ibijanye n'ubwo burenganzira bongere babwishuke icya kabiri ni kugira duhimirize leta twerekane ingene uburenganzira ingene umwidegemvyo ukaze mu gihugu ko ari umwidegemvyo yuko ari uwuzibira bahera amaboko migongo abanyagihugu canke ari uwuguruye kuko abantu bidegemvya ikintu naco ni kugira ngo duhimirize leta kugira ngo yikebuke irabe imigambi inzandiko amategeko inyifato n'imvugo y'abanyagihugu y'abacane cyangwa kugira ngo babohore baho umwidegemvyo umunyagihugu kugira bashobore kugira intererano batanga mu gihugu mu gihe leta yoba iriko irubahiriza umwidegemvyo niho abanyagihugu bogira bati yuko turi abanyagihugu dufise uburenganzira n'ingenge gakirimwa muntu dufise ico duterera mu iterambere nimba hari ikintu ciza kiriko kiraba hano mu gihugu turiko turakibona kandi giterera ko kandi nta musunikano nta wunkora ko iyo natanze icyumviro nta wumfata iyo natanze icyumviro ukamusaba uruhusha kugira mugire inama ukamusaba uruhusha kugira ngo mushobore guhakana bimwe mu bavuga bati kugira imyiyerekano abamashyira hamwe arekuriwe kugira imyiyerekano n'ayandi yemerewe hanyuma kugira rero umuntu akora ikibi hama ukimusaba uruhusha ngo uruhusha ndawagize uca wumva yuko ari bwa wamwidegembyo umaze guhakana
yari nibizi ni umuyobozi nshingwabikorwa mu runani rw'amashyirahamwe haranira agateka kazi na muntu nayo mu makuru avugwa mu gisata cy'amagara y'abantu abanyeshuri bose biga mu mashuri y'indaro ngo bazopimwa ikiza cya COVID-19 imbere yo gutangura amashuri azotangura mu kwezi kw'icyenda ibyo byashyikirijwe na Nzoriro Nkankuze Jean Baptiste umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu hari mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kabiri inyuma y'inama yahuje abagize umurwi ujejwe kurinda ikiza cya coronavirus mu Burundi tumukurikire
twebwe turaba amaraporo tuba dukura mu ntara zitandukanye tukaraba ko umurongo wo kugenda uduga cyangwa umurongo wo kugenda umanuka cya tubona yuko intumbero iri ko birafata yuko umurongo wo kuduga cyangwa umanuka tukatubona ko umurongo umanuka intambwe ibiriko iraza uwo mugwi kandi warabiye hamwe ibikorwa by'abyihuta muri kino gihe umugwi wabonye yuko hakenewe gutegura gupima abanyeshuri bose basanzwe biga mu mashuri y'indaro muri iki gihe mashuri yimirije kugurugwa icyo gikorwa rero kikaba zotegurwa n'ubushikiranganje bujere kubungabunga amagara y'abantu no kwangiza ruhonyanganda sida bufashanije n'ubushikiranganje ujejwe indero n'ubushakashatsi
imyidogo ni myinshi ku banyagihugu baba mu gisagara ca Rumonge bakidoga kubera ubucafu buba mu mazu bwabaye umurengera ni mu gihe ishyirahamwe rijejwe gukura imyavu mu ngo ryatoje amafaranga kuri buri rugo rwose yo gukura iyo myanda ariko hakaba haciye indwi zitatu ata myavu iratwarwa ivyo bigatuma huzura imyanda muri ico gisagara mbere bigatera n'umutima uhagaze abanyagihugu kuko ari intandaro yo kwandura indwara zifatira ku isuku rike ido nido na Beni Akuserakana
iryo shyirahamwe rijejwe gukura imyanda muri ico gisagara ca Rumonge rikaba rizwi ku izina rya New Vision ryategetse ko atawohirahira ngo atware iyo myanda kiretse ryo nyene indwi zitatu zikaba zigiye guhera bataratangura gukura iyo myanda biyemeje gukura nk'uko uyu munyagihugu wo mu gisagara ca Rumonge abitwiganirira bakaba bafise ubwoba ko bashobora kuhandurira indwara zivuye kuri uwo mwanda uri hirya no hino
mucanze birakanguye gutera amakenga ibijyanye n'iyo myanda kuko ni myinshi nta kandi nta muntu n'umwe dushobora kuyihanga kugira ngo ayitware kuko baziteye ubwoba batubwira yuko uwo tuzoyiha abazoca bamufata urumva ntawemera kuyijyana ntawemera kuyikura muhira ngo ayije kuyitaho bahora bayita ubure iri ngaho isanzwe iri ngaho nyene mu mazu ubu twayirunze ngaho ariko uciye ahari hose ugenda urayibona ikibazo dufite ni uko ishobora kudutera indwara ziturutse ku isuku rike ko hari umwanda kenshi ahantu havuka indwara zitandukanye
abanyagihugu bakaba basaba ko abajejwe intwaro muri komine Rumonge nge bakora uko bishoboka kugira iryo shyirahamwe New Vision for Development rikora ico giyemeje mu ntumbero yo gukinga indwara zishobora kwaduka mu banyagihugu
rero twabyica dusaba yuko n'abarongoye komine bakora uko bishoboka kose kugira ngo tuzahabwe duterwa n'amakinya cyangwa ikorera kuko yamavyateye ngaha mu gisagara ca Rumonge
bamwe mu gisata cy'ibidukikije twashoboye kuganira nabo babona ko ishobora kuba intandaro y'igeramigwa ry'ikiyaga Tanganyika basigura ko imvura imaze kugwa abanyagihugu muri ico gisagara ca Rumonge baca bayikikamwo mu gusuka iyo myanda mu mifurege ijana mu kiyaga Tanganyika Radio Inzamba twagerageje kurondera kuri telefone mu stanyiro ko mine Rumonge kugira tumenye ico mu ntwaro bagiye gukora nitwamuronse
Beni Akuserakana nawe nyene turamukengurukiye nino ngaha rero duciye dusozera ano makuru yacu yo kuri uyu wa kabiri dushimire mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kuyumviriza shimire n'abagenzi banje baratororokanije Diane Nkurunziza akaba ari jene yabashikirije nkaba ndabifurije amahoro ahiwanyu no mu banyu naho ubutaha